kiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nimusangwe ikaze mu kiganiro cyacu yaga, nitwa Hassan Shabani, dutangurije mu nkambi ya Murongo ni ya Rusenda, aho ibiro birenga 1400 zihingwe nizo zahawe imiryango irenga 1034 impunzi z'abarundi muri izo nkambi. Mu ntumbero yo gukinga ibidukikije, ishyirahamwe ADRA ririko ritegura gukoresha inkarihabwenge mu ntumbero yo kurinda ibidukikije. Ni inkuru ya Edouard Nkambimana.
ADRA yaratanguye ihugurwa ryo gukaririza ubwenge impunzi n'abenegihugu ku bijyanye n'ubuhinga bwo gukingira isi ndimwa mu gutera ibiti. Izo nyigisho zikazomara iminsi ibiri, ni ukuvuga kuva igenekerezo rya 2024 gushika igenekerezo rya 2025 ndamukiza, hama rizobandaniriza mu ikambi ya Rusenda gushika igenekerezo rezo rya 30 muri uku kwezi. Nyene izo nyigisho zije gukuraho ingorane ivuye kwihonywa gishamba kimeza gimpande y'isite ya Murongwe n'icibwa y'ibiti muri iryo shamba. Nyene ivyo byose bigategwa n'ubwinshi bw'abantu baca amakara, aho ADRA ikerekana ko iryo shamba nyene rizohava rihinduka ubugaragwa. Bakaba barigishijwe kandi ibiti bishobora gutegwa hagati y'ibindi bitegwa havuyemo igiti bita umukaratusi, kuko ibyo biti bishobora gufumbira isi ndimwa. Impunzi 25 n'abenegihugu 10 abo nibo bitavye izo nyigisho. Hakaba harizwe ni imigwi 3 y'ibiti bizotegwa, no kuvuga umukaratusi, moringa n'igiti cy'ikasiya. Kubwo ikiganiro yaga Edouard Nzambimana mu isite z'abarundi ya Murongwe.
Umukuru w'igisagara cya Baraka yashizeho ku itariki 22 ukwezi kwa kane no mwaka abayobozi 3 bajejwe ingo n'imiryango mu karere ka Katanga. Abo bakazofasha impunzi n'abasanga kwiyandikisha no kwandikisha abana babo n'izindi mpapuro z'inkenegwa. Inkuru ya Mihari Cordonche.
Ibyo bifise intumbero yo korohereza impunzi n'abenegihugu mu kwandikisha abana bavutse, mu kuronka impapuro za mariage n'impapuro z'amavuko. Ibyo byose bikaba ari nkenegwa mu buzima bw'umuntu. Iryo yubakwa rikaba ryatanguye kuri uwa mbere igenekerezo rya 2022 ndamukiza umwaka turimwo, ku burenganzira bw'intumwa z'igisagara cya Baraka. Abo bose 3 n'abagabo harimwo Nyongolo Aochi, Elocho Lubuela, Paxson Lutumbu Pahu, abo bose bakaba bakora mu biro bimwe ikatanga nk'abanditsi. Intumbero y'ibyo biro ni yandikwa ry'abana bavutse b'impunzi cyangwa b'abenegihugu, itangwa ry'impapuro z'amavuko, itangwa ry'impapuro za mariage. Abasanzwe baba muri iyo komine ya Katanga barashimira abategetsi biyumviriye kubaka ibyo biro muri iyo komine ya Katanga, kuko uva ikatanga uja Ibaraka ni ku birometero 12, aho bagashima cyane kuko Ibaraka ariho bakura impapuro zikenewe zose.
Indwi irarangiye, abantu 2 bahekuwe n'imyobo y'amabuye y'agaciro mu karere ka Itara mu Ruvungi. Ubutwara uwo mutumba wa Kinyinya yategetse guhagarika ibyo bikogwa. Umwe mu bapfuye harimwo impunzi y'umurundi mu mwaka 1993. Aha niho dusozereye kino kiganiro cyacu yaga, nabarekengerukiye mwese mwaduteze yombi. Nkengurukire Serge Bisimagire utegurikiye, ahagarikiwe na Jacques Kaora, nitwa Hassan Shabani, nimugira aho mubaha.